Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 12 kigarama n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gatakawe yabahe muri yo cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye indya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kubashimikiye bizingi nkuru zikurikira Burundi ngo barafise uruhara mu magume ari mu buseruko bw'igihugu cya Congo mu kuba bwarungitseyo abasirikare gushigikira icyo gihugu kurwanya umuhari M23 ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame runo wa kane nyuma yaho yarahejeje kwakira indahiro z'abategetsi bashasha bagenywe mu mabanga atandukanye Ubani kwinshi mu mpunzi z'abakongomani bakuriyemo abanyamurenge bo mu isambi za Kavumu na Bagiriza aho abakongomani baherutse guhunga batwawe kuba hasanze bafite ubwoba umutekano wabo ngo kuko hashobora kuba harimo abahoze ari abasirikare ba Congo abawazarendo n'aba FDLR Idogo ni myinshi mu barimu bo muri komine Butihinda mutaneri w'iyo komine akaba aherutse gufata ingingo yo kubasohora mu mazu ya komine babamwe kugira ngo ajemo abakozi ba komine badafite aho baba bavuga ko iyo ngingo yafashwe igihututi kandi nabo ari abakozi ba leta aya n'ayandi ni mu kanya samikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Yasiri kwa ramuza. Impunzi z'abakongomani zaje ku bwinshi muri izi ndwi zibiri ziheze ziriko zijyanwa mu ikambi ya Busumo ahahoze ari muri komine Bweru mu ntara ya Buhumuza amakenga akaba ari menshi mu bandi bakongomani bagwiriyemo abanyamurenge bari basanzwe mu ikambi za Kavumu na Bwagiriza ku mutekano wabo cyane ko bamwe muri abo bajanwa Busumo bavuga ko hoba harimo aba FDLR na Wazarendo hamwe n'aba FARDC ni nkuru ya Bonfils Niyongere
Impunzi z'abanyekongo bahunga intambara zaguranye mu Burundi kuva mu ndwi zibiri ziheze hatanguye intambara mu kiya ca Rusizi yashitse aho umuhari M23 ufata igisagara ca Uvira bamwe muri izo mpunzi bariko bajanwa muri site ya Busumo iri muri komine Bweru muri zone Kayongozi mu ntara ya Hora yitwa Ruyigi bivugwa ko hamaze gushikanwa abarenga 500 ubwo bani bwinshi mu mpunzi zigwiyemo abanyamurenge ziri mu ikambi ya Bwagiriza ni muri komine ya Hora ya Butezi ku mutekano wabo cukimwe n'abari mu ikambi ya Kavumu mu ntara ya Cankuzo Ivyo bakabivuga ko muri kino gihe abariko barahunga harimo abahoze ari abasirikare ba Congo FARDC FDLR na Wazarendo bahora bahanganye n'abagwanyi barimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge b'umuhari M23 na MRDP twirwaneho basaba leta y'u Burundi n'amakungu gukurikiranira hafi iby'ico kibazo kugira ntigifatwe minenegwe bakavuga kandi ko impunzi z'abanyekongo ziguma zishika ku bwinshi mu Burundi Mbere benshi muri bo baciye mu kiyaga Tanganyika aho bashikira mu makomine ya Muhuta Rumonge na Nyanzarake biri mu ntara za Bujumbura na Burunga
urakoze Bonfils Niyongere haribonekeza murindi munini w'abakongomani bahunga baciye mu kiyaga cya Tanganyika kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane amakuru avaho mu Rumonge yavuga ko abo banyekongo baca mu kiyaga Tanganyika ariko bakaba bakeneye gufashwa n'inkuru ya Julienne Muzinga
abo bahunga bagizwe n'abana n'abakenyezi n'abagabo bake bake bamwe bavuga ko baturuka mu burere bwa Swima Bubembe Makobora Kigongo na Mboko muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa RDC binjira mu bice bibiri cyane cyane abinjira baciye ku kivuko cha Rumonge baramaze kurenga igihumbi kugeza ku mugoroba wo kuri uwa kane nkuko makuru ava muri babyemeza. Undi muce munini winjiriye muri komine Muhuta intara ya Bujumbura gushika ku mugoroba wo kuri uwa kane abari bamaze gushika muri ico gice bakaba bababa ibihumbi bibiri. Abanyekongo aho bari bagizwe n'abana bakiri bato, abakenyezi n'abagabo, nibagira aho bakika umusaya, bamwe barara hanze imvura ibanyagira nk'uko amakuru ava mu Rumonge na Magara byemeza. Abashikiye muri komine Rumonge baregeranijwe mu kibuga cy'umupira w'amaguru caho mu Rumonge, mu nyuma bajanwa mu kigo cha Makombe ku mutumba wa Mutambara muri iyo komine nyene. Mugizo munzi zitagira ibyo gufungura zisabagira neza kuzifasha.
Urakoze Julienne Muzinga muri zone Mabanda ni mu ntara ya Burunga hafi y'isoko ya Mabanda. Igipolisi cyahatoye inkoho zitatu zirimo mitrayeze zibiri na Kalashnikov zitatu. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu Mabanda bavuga ko bafise amakenga ku mutekano wabo, mu gihe muri komine Nyanzarake bavuga ko kwashikiranaho abahunga bavuye mu gihugu cya Congo baciye mu kiyaga cya Tanganyika. U Burundi ngo burafise uruhara mu magume ari mu buseruko bw'igihugu cya leta iharanira demokarasi ya Congo mu kuba hararungitsweyo abasirikare babwo gushyigikira icyo gihugu kurwanya umuhari M23. Ibyo bivugwa na Paul Kagame mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba yabivuze ejo nyuma yaho yari ahije kwakira indahiro z'abategetsi bashasha bahije kuronswa amabanga atandukanye mu nzego z'igihugu. Mukuru w'igihugu asigura ko ibiganiro byabaye kuri icyo kibazo cya Congo ariko atacyavuyemo kubera ugushaka guke kwa bamwe n'abariya tumwumvirize.
Muribuka intambara muri Sani Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa, hashize igihe gito barazirukana. Leta ya Congo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda, ariko muri uko kuzirukana Congo hitamo kwirukana abandi isigarana abandi. Mubo yasigaranye bamwe isigarana ingabo z'u Burundi, birukanye za East African Community bazanye iza Sadaka. Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Nafashe telefoni telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Sani Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza Sadak, u Burundi bwagiye muri Sadak. Atoya avuga ko nyine Congo yabibasabye ari inshuti n'iki. Yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Congo by'umutekano wabo, avuga ko biri mu majyepfo hari za Uvira na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Congo. Nubwo ese Minembwe Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko turi dufite ingabo aho ngaho? Ndavuga nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ataya ntibarakubeshye, tubakubwiye arakubeshye ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Rwose ubwo wowe muyobozi w'igihugu cyawe ubimwibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo, ntabwo hashize kabiri. Ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano, hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana batise, abandi bakabereka batise noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimucyo bashaka, tuba tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'aba bafite hakurya hariya baba bahe mu batware, naho nabo mwabahebye ntimubashaka. kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari byo byaho biguma bi ari urujya n'uruza.
Inzamba
imidogo ni myinshi mu bigisha bo muri komine Butihinda bahora baba mu buraro bw'inyubakwa za komine. Musitaneri w'iyo komine akaba aherutse kubasuhura aho yabasiguriye ko izo nzu zigiye kubamo abakozi ba komine badafise uburaro, basaba ko iyo ngingo yosubirwamo ngo kuko nabo ari abakozi ba leta nk'abandi badafise aho baja kuba. Inkuru ya Everine Mukeshimana.
Nkuko amakuru dukura muri bamwe mu bigisha bo ngaho muri komine Butihinda abitumenyesha, ngo musitanteri w'iyo komine yafashe iyo ngingo yo gusohora bigisha baba mu mazu y'uburaro ya komine, abasigurira ko agiye kubamo abakozi ba komine yagutse ya Butihinda bagera ku 170 batagira aho baba naho bakorera. Abo bakozi bavuga ko iyo ngingo yafashwe gihuti-huti kandi basanzwe bari mu bukene, aho batabona ingene baca baronka ubwo nyene amafaranga yo kuriha aho bimukira. Ikindi ngo ni uko yaciye afata ibikoresho by'abarimu atariho bari arabisohora. Basaba ko iyo ngingo yosubirwamo kuko nabo ari abakozi ba leta.
Abo yasanzwe bari ibintu byose yarafashe kandi ndaraturira. Abigisha bari kumuzi impapuro baterezwa kuko turi n'abanyeshuri bazo bari kubarakora atanga baraturira. Ibyo bintu byose ngomba ko ari ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ku baruka no kuri abo bigisha. Nyine rero icyo dusaba muvuga amazu agere kure abatarari by'ukuri ibintu byo ntibyoroshe no kuri amahumba. Rero ese ni yakunze n'akamara maza umwigisha ubu nta jambo gifite umuntu bako mu bakozi ba leta na kirimo.
Kuri ayo makenga yose, uruganda rwa radio Inzamba twagerageje kurondera musitanteri wa komine Butihinda kugira atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone we ngendanwa.
Ngaha tukidusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese wanditeze yombi. Ngashimira na bagenzanje umwese ugifi ciwe bamfashije kubaserukaniriza. Mugire aho mwamubahoye mwanyine mu byanyu na gahwana.